SBS Radio. Radio SBS Kirundi unamusi rero tukaba tuvugana n'umuntu asanzwe yahisemwe kwimuka yimuka ava mu ntara ya New South Wales yimukira ahitwa Mingula.
Kumazina yange nitwa Isaac. Izina ry'umuryango ni Ichimaye.
Isaac Ichimaye ari ku murongo tukaba tuvugana ari ahitwa Mingula aho naho rera kabari muri New South Wales. Namahoro ga Isaac.
Namahoro. Ninjiye hano muri Australia mu mwaka w'2007. Nashikiye Sydney. Ndenda hamara imyaka itatu ndasubira ndimukanja kuba Wollongongo.
Wollongongo habaye igihe kingana gute?
Urungongo nabayeho kuva muri 2009 gushika muri 2015. Ubu mba ahantu yitwa Mingula ni close na New South Wales kuko n'abantu bacu biga muri New South Wales nyine.
None Mingula burya uri kuratwara umuduga uva mu gisagara cha Sydney ni nk'amasaha ngahe?
Ni kure kubera urashobora gukoresha amasaha 13.
Nigiki cyatumye wimuka uva Wollongongo cyangwa uva Sydney ukaja kubangaho Mingula?
Icyatumye nimuka mba Wollongongo haza kuba Mingula. Ubundi baca umugani ngo akanyoni katagurutse ntikamenye ubwezi. Yabaye ngombwa ko ntera intambwe kugira ngo menye n'ikindi gice cyo muri Australia atari mu gisagara gusa. Kuko maze kumenya ko muri Mingula umuntu agezeho ashobora kuronka ahantu ho guhinga ibyo kurya, akabana n'abandi akabana n'abantu baho, byaranezereye kuko kuba mu gisagara ntagira ahantu ho gutera n'imboga cyari ikibazo kuri je kuko byose byasaba amahera.
Ubu naho none akazi ukora iminsi yose ni akahe?
Muri makeje nta kazi k'amahera nkora, ariko ubu ico ndiko ndakora narahinze igarike igomba kungana n'iheka yose.
Aho naho iwawe waguze?
Ntabwo arabona guze. Ndiko ndakora ikintu kitwa share farm.
Wo dusigurira ku bantu batamenyereye share farm ico bisigura?
Ku nuvuga ni ibintu bisigura ni umuntu araguha ahantu ho guhinga hanyuma hakagera umwanya mushobora gusangira mugakorera hamwe n'uyo muntu.
Urumva mugabo ivyo wimbuye abari ivyi wawe n'umuryango wawe?
Nk'ubu igarike ndo kwimbura ni iwanje n'umuryango wanje, ngurishije amahera ni gwanje n'umuryango wanje nyine.
Ni nk'ibihe bintu none umaze gutera wizeye kuzokwimbura vuba?
Nk'ubu ndiko ndahinga ubushaza. Ubushaza nabwo ntabwo bumara amezi atatu, ni ukuvuga turi mu kwezi k'umunani, ni ukuvuga mu kwa 11 ubushaza ndo ariko ndagusarura.
Ubuzima bwo ngaho ugereranije n'ubuzima bwo muri Sydney, kujya kubona urumva mu muji ibintu byose binyaruka, usanga hari abantu benshi, ugasanga ushobora kuronka imigwi y'abantu bakomoka muri Afrika mubonana gusumba ivyo none urabironka ngaho muri Mingula?
Hano Mingula kuko nari menyereye guhura n'imigwi keshi y'abirabure b'iwacu. Ariko gumaze kwinjira muri no community hano muri Mingula, no kuvuga baranyegereje igihe bateguye meeting, bagira meeting baradutumira tukaja muri meeting yabo bakatwereka imigambi yose ariko bararangura uko imeze, ntabwo baduhisha.
Abo rero akaba ari abasangwa butaka, usanga ari abanyaustralia basanzwe baba ngaho?
Iyo tuvuze ngo basangwa butaka ni irindi zina, ariko n'abanyaustralia basanzwe baba mu hano. Aborozi n'abantu n'abahinzi bahinga ibintu ivyatsi vyo kugaburira inka.
Yego. None usanzwe urima canke urorora no korora?
Ntabwo natangira korora, ariko ubu natangiye guhinga. Mako natangiye guhinga igarike, niko ndahinga n'ubushaza, ngomba guhinga n'ibiharage. Umutama yantuje yampaye ahomba, yarangabiye impene, ubu ndafite impene zishika 13, niho ndafite n'inkoko zishika 30.
Urumva ukorora kurimo na kone?
Ndiko ndagerageza kubera mu gihugu namenyereye na cube nsanga data ari umworozi ngerageza ruko yo ndiko ndabona ibikoko biri ku yatembera hambo buyanje ntashobora kwibuka yatunga data rifite nkabona nange namaze kuryakira
kandi kumvura ryohewe
ndaryohewe nyine
none ngaho mubaye wavuze yuko baramutse bagize amanama babatuma ko mukumva ko mwisanze none ntangorane nimwe migeze mugira kuva mwimukiye ngaho
igikorane rwanje ntangorane nimwe nigera ngira kuva ndayimukiye
nko mu murondeye nk'ibitaro byitwa ko bihanitse murabironka hafi canke muraja kure
ibyo byitaro ni kama kawaida nkuko ahandi hari hose nubwo no bari sidime nashobora kuba ndi burungongo ariko ibitaro bide kunyakira bikaba biri iparamata kandi urugendo rurerure kandi nararukora biravana n'ubu n'indwara uburwaye n'ibitaro bigomba kwakira aho biri ariko aho biri hose ndashobora kuhagira kuko ntabwo ari kure cyane
uribaza ko hazogera igihe ukumva ko wokwimuka usubira mu muji uvangaho mingura canke warashitse
oya nje ntabwo ushaka gusubira mu muji kuko ndamana narashitse ntabwo ushaka kureba mu muji nzogera nde gutembera canke narwo ibyo ndandaza bishitse nje kudandariza ariko nongere ntahe mingura
akajambo ka nyuma ko ariko baratwumviriza bamaze iminsi bumviriza ibiganiro bitandukanye nagiriraniye n'abantu bahisemo kuva kuba mu muji mugaba kimukira ruguru na kahewo bashikiriza
icyo bashikiriza nuko usanga abantu benshi rimwe batinya kujya kuba muri country side bagatekereza ngo ubuzima bwo muri country side ntabwo ari ubuzima ntabwo ari ubuzima bwo muri Australia ariko muri country side uko leta ikuzi uri muri city niko ikuzi uri muri country side misada itanga ku bantu batishoboye bari muri city niyo misada itangwa ku bantu bari muri country side ubwo rero woyitamo kwimukira muri country side ntagira ubwoba nta kibazo na kimwe byose birashoboka kandi byose biriyo amazi ibyo kurya amata nta na kimwe kibuze kuko benshi biyumvira ngo muri country side nta n'injya ziriyo ariko hari iyinjya ikintu nacyo nabamenyesha ni ukumenya kubana n'abantu aba aribo bose ukamenya ingene ugomba kubana n'abo bantu kuba arifuza kubana n'abantu ariko imico yacu ikagomba kuba imico myiza kuri bo
urakoze cyane Isaac ugiriye ibihe byiza n'umuryango wawe ngaho muri Mwingula
nawe murakoze
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.